mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Nibaza yuko muri demokarasi murazi yuko igihambaye mbega ko tutumvira kuri iki kibazo bimeze gute iyo abenshi aho bashize sindibaza yuko ubusa n'ibice bitatu byo ubuza ko igihugu kibandanya.
Uwo ni Bwana Terence Ntahiraja ni umujyanama muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'u Burundi avuga ko abantu babarirwa ku ntoki batabuza igihugu gutora itegeko nshinga muri kamarampaka. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Turabararitse mube hafi ya radio yanyu. Radio ijwi rya Amerika duhere hirya no hino ku isi. Perezida wa Iran Hassan Rouhani uyu munsi yasabye ko imbuga nkoranyambaga zongera gufungurwa zose. Ejo ku cyumweru Inteko Ishinga Amategeko yari yateranye byihutirwa ku kibazo cy'imyigaragambyo yafashe icyemezo cyo kudohoraho gato kuri zimwe na zimwe. Yasabye ko ibigo bikoresha izi mbuga bibanza kwiyemeza gukumira abo bise abanzi b'igihugu bazinyuramo kugira ngo bahungabanye umutekano. Perezida Rouhani yanavuze kandi ko n'uyu munsi ko abategetsi bose bashobora kunengwa na rubanda. Kuri Perezida Rouhani nanone ibihangayikishije abaturage ba Iran si ibibazo by'ubukungu gusa ariko ntiyasobanuye ibindi bibazo bafite.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Dukomereze noneho mu Burundi. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yemeza ko amashyirahamwe 23 ni mu Burundi yatangiye umugambi teshwa ute wo guhamagarira Abarundi kutemeza itegeko nshinga batangaho itora ryabo. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru Terence Ntahiraja w'umuhanuzi ni umujyanama muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'u Burundi yemeje ko naho amashyirahamwe icyo amashyirahamwe yafatiyeho ntaho gishingiye. Yanavuze kandi ko ayo mashyirahamwe 23 nta yari mu gihugu. Ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru murabigezweho na mugenzi wacu mushya Remo Nzimana uri i Bujumbura.
Amashyirahamwe 23 yatanguje umugambi wo guhamagarira Abarundi kwiyamiriza umugambi wo kwemeza iminyanyuro ziri mu ibwirizwa nshingiro rishasha ku wa gatanu z'ukwezi kwa mbere 2018. Niyo yatumye Terence Ntahiraja umwunganirizi w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati atanga ikiganiro ku bamenyeshamakuru. Ntahiraja yemeza ko ayo mashyirahamwe atabaho mu gihugu cy'u Burundi, eka ngo naho yoba abaho ngo naco avuze ngo kuko ari make ufatiye ku mashyirahamwe yigenga arenga 700 akorera mu gihugu cy'u Burundi.
Nubakarokayo twavuga tutazi mu bushikiranganji 13 muri ayo 33 yanditswe rwandiko. Hakabaho n'ayandi ashika atanu asanzwe yarafuswe burundu, hakabaho n'ayandi ane asanzwe yarahagaritswe ibikorwa byawo mu gihugu cy'u Burundi. Kuvuga n'amashyirahamwe atakibaho muri mara. Nagenda bibutse yuko nyine icyo gihe cy'2015 twari dufite amashyirahamwe arenga 600,500 mu Burundi. Ubu dufite amashyirahamwe arenga 700,500 ayo yari kubakorera mu Burundi. Uharuye kubarenga 700,500 nuko yari kubaserukira ubusa n'ibice bitatu icyo bita sivile mu Burundi. Nibaza yuko muri demokarasi murazi yuko igihambaye mbega ko tutumvira kuri iki kibazo bimeze gute iyo abenshi aho bashize sindibaza yuko ubusa n'ibice bitatu byo ubuza ko igihugu kibandanya
ku kibazo cy'ubwoba leta yoba ifise kubijanye n'ayo mashyirahamwe mu gihe yemeza ko ayo mashyirahamwe atanga uva afise. Terence Ntahiraja yishuye ko naho yafuswe abantu bayagize bakiriho.
Ni ukuvuga yuko ntibikiho mu bw'abantu barabaho ishyirahamwe rirapfa mu bw'abantu bacha bafasa ibyo none kandi ibyumviro by'umuntu akiriho bigumaho cyangwa bisigarana abandi. Nicyo gituma twagombye gukebura Abarundi tubaho umuco arashaka guca mudindi zira zukonona naye mu byagira bitakira aho je nibisanzwe abagumutsi bamaho
kindi uyasanzwe avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo mu gihugu hagati yagize icavuga ko nibijanye n'ibiharuro by'abantu bishwe n'abahunze igihugu byashikirijwe mu rwandiko rwayo mashirahamwe avuga ko ari kinyoma cyambaye ubusa
abarundi bishwe ni benshi si 2500 iyo bagomba kuvuga abarundi bishwe mu Burundi bari guhera naho nyine imbere yaho barapfa reka duhere aho twibuka aho hagandagwanye n'icyubahiro umuganwa Ludovico atagasore mu 1961 abagandagwe ni benshi mu gihe ahuwe n'abandi barimo baravuga banye rutudi bibiri byinshi bigaruka ko baravuga ku mpunzi z'abarundi 2020 aho baratomora ko bahunze mu 2015 iki giharuro ukivuze uri kuravanga n'abarundi bari bakiri mu makambi ahanda bakarero inakivare mu buganda ntabwo hari abarundi tutarajya mu matora ya 2015 bahari barafata ibiharuro by'abantu bahunze kera nabo bagaca babesha ngo nabantu bahunze mu 2015 sivyo
kuvyasabwe nayo mashirahamwe kw'amakungu eka n'abakuru b'ibihugu mu karere bahagarika uyo mugambi wa leta w'uguhinyanyura ibwirizwa shingiro Terence Nahiraja avuga ko ibijanye no guhindura ibwirizwa shingiro vyega abarundi gusa
hanyuma kandi bagaca bavuga yuko irihinyanyurwa ngo rihonyanga ingingo z'abakuru b'ibihugu ikintu kirekeye bizwa shingiro mufinge no bivuga mu kirundi ni kintu kijanye no vuga n'ubwigenge bw'igihugu nta wundi muntu arekuriwe kwinjira mu byerekeye bizwa shingiro by'u Burundi ejo bundi aho mu Rwanda bari hinyanyura sinibaza ko baje kubaza abarundi cyane baje kubaza nyine icyo bari Petero Nkurunziza mu Buganda ngira mwara byumvise nta ninga irahera sinzi ko babanje kuza kutubaza ko bari hinyanyura nibaze bibe ko hamashimo n'agasuzuguro cyangwa n'akagaye kugufata nko kumenga uburundi cy'igihugu gifite amategeko cikukiye kandi cigenga naho vyakabaye ibiro by'inyego by'ishingiro si president w'igihugu cy'u Bugara cyangwa w'u Rwanda cyangwa wa Kongo cyangwa wa Amerika avuga ngo je shaka kuza urihindura ko cyangwa urihindura
nayo kubyajikirijwe nayo mashyirahamwe ko iyo hinyanyurwa gibwirizwa shingiro rije guhagarika ibiganiro byari bisanzwe biriko birahuza abarundi kugira batorere umuti ibibazo biri mu Burundi umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yemeza ko ibiganiro nyezina byarangiye ariko ngo ntibibuza ko abarundi bashobora kwicarana kugira bavugane iki cyanke kiriya ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Raymond ndagushimiye cyane kuri iyi nkuru turacyari mu Burundi abatuye mu bice byegereye Bujumbura barimo kugurisha amasambu yabo kubera ubukene bigatuma barushaho gukena umunyamakuru ijwi rya Amerika uri i Bujumbura Diane Donce mu ntara ya Bujumbura duhe inkuru irambuye
imitumba yo muri zone Muyira imwe mu yagize komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura iri muzifise abimukira benshi bava mu ntara zitandukanye z'igihugu Sororezo na Kavumu nigwiriye kwa abantu benshi nko ku mutumba wa Kavumu abawurongoye bavuga ko abantu bagera hafi 400 bawiyongera ko mu kiringo cy'imyaka 2 urongoye zone Muyira Gedeo Mitabavuma asigura ko biva ko iyo mitumba yegere gisagara cha Bujumbura vyongeye ifise amazu azimbutse yo gukota ariko rero ivyo bifise ingaruka kumvukira zaho ni mu gihe zivuga ko zifise ubukene kuko zitagira icyo zikora bivuye ko zagurishije amatongo yo kurima
mugabo mvivanye n'inzara ndashobora kumuhindaro nakakani nari nizigiye akampenda henda amereze nk'ibyo 500,000 uwo miliyoni ntari bwawo bone ako nari nsigaranye kumbure nka karya nkasigara ndisuza nakari zembone ikintu cyari gikwiriye nuko leta ikwiye kuraba ikurikiza ubwinshi bw'abantu ifise ikatronderera kumbura amashambu kare bamwe bamwe twaragena n'ingaho mu gipatiri tukarima ngaho umuntu yoshira nk'ibitegwa 10 mugaba abapatiri baramaze kugazura baravuga ati natwe turafise ibitongwa z'abari inka tukumba kwateragira ikibingo tugaburira inka zacu ugiye kwarima urarima bagaca bashiramo ikibingo naho aba bamaze guteragiramo ibihara gusanga bamaze guteragiramo ikibingo nduvuga bakubira ko atari ngo gi wawe ari tongo ryawe ibyo byose bigatuma rero inzara migwira
umuhinga mu bijanye n'igwirirana ry'abantu ngayimpenda Evariste asigura ko ingorane iboneka mu mitumba yegereye ibisagara byo mu bihugu bitaratera imbere ariko kandi akabona ko ingorane ihagaza hanini kukutamenya kwa banyene kugurisha amatongo kuko batarondera ahagutse bagura umuhinga ngayimpenda Evariste abandanya avuga ko ikena ry'akazi mu gisagara ariyo nkwezi nyamukuru y'ingorane
izo zibingorane kuko mu gisagara ta kazi gakwiye kariho kuko yabigihugu cariko kiratera imbere yaba hariho amahinguriro abo bantu babaje bararonka ubuzi bubayabaye hanyuma naho kumbure yoba yari itongo ryiwe cangwa yari parcelle agasigarana kantu gatoya agasigarana kazu abamwo utwo dufaranga yagurishije yo parcelle yari gushobora kudandaza hari naho kumbure yadandaje hanyuma gahomba tugahera tugaherengetera uretse ko yari kudandaza yari kunadandaza afise nakazi kabayabaye kubera igisagara kiko kiratera imbere arashabwira ka restaurant kasaba kazi yakubaka kararizamu akagiriki ariko ubu ivyo vyose biragoye.
Uyu muhinga avuga ko ingaruka ari nyinshi zipfa kuririgwirirana ry'abantu muri no mitumba muri zo harimo ubusuma ari nabwo abanyagihugu baho bavuga ko bubabangamiye muri kino gihe na cane cane ubwo mu mirima no mu mazu
kimwe turareme bakatwiba ntidusoroma ndo rukaturi bikadusha integerere be kubwivye mirongo kuri mana yadufatira abo bantu abo bakaronka igihano kweri
none we warufise ico ukora rero zikaco gigutunza ari wakuru twufungura ntusubira kuturonka ntusubira kuronka ka kazi umva numbe amba haragana ko kwihangana birangira none ubundi batatugarukiye amazi yarenze inkombe hasigaye ko natwe gutangura kumena amazi none umva twoba kumaturindiriye ko nyene ngo hanyuma tuzoshike tuve natwe bazavasa ngatwa koze bidakogwa kubera ahebe kare tukabikora bitari bivuye ku mutima kubwo ubukene canke kubura ko umuntu agira
umuhinga mu bijanye n'igwirirana ry'abantu ngayimpenda Evariste abona ko inyishu mu gukinga ingorane zitandukanye ziva ku igwirirana ry'abantu iri mu kugwiza akazi mu gisagara
iga nta yindi nzira iriho igisagara kitagira akazi ndikiba ari gisagara naco geza ngo kimarire igihugu n'abantu kuko ntibaheza ngo baronke ngene babaho mu byukuri gitunga abanyagisagara nuko ifaranga ku munsi umwe rizunguruka mu minwe myinshi kugira ngo rero ifaranga rizunguruke mu minwe myinshi hategeza kuba hari akazi hategeza kuba hariho urudandazwa hajya ari urudandazwa n'akazi birafatanye mugabo nk'ubu kubera ubukeneye buri mu bantu usanga umuntu agira ati ko nguye ku bukuru tudufaranga ari utwagashahara turonse gutyo ngende ngure agapfuko k'umuceri ngende ngure agapfuko k'ibiharage ngende ngure agapfuko k'amakara mbike kuko ntabigenjeje uko ejo sinzi ingene bizoheza bikagenda ariho hava ko uzokwitegereze neza mu makartie nko muri zingorane turimo usanga ubu butike bwarugaye.
Uyu muhinga abandanya avuga ko izingorane zijanye n'igwirirana ry'abantu babimukira mu mitumba ihanamye igisagara cha Bujumbura zibonekeza no mu ntara zifise ibisagara bigwiriyemo abantu nka Ngozi, Kayanza na Rutana. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Muracyari kumwe rero na radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu. Hashize imyaka itatu ihuriro ry'ibyiyumviro n'ibitekerezo ry'abarundi ryitwa Mouvement Orange mu Gifaransa risohoye igitabo rikubiyemo ibitekerezo byashingirwaho ku bukungu ku bantu bifuza gukora politiki. Ibyo bitekerezo kandi binasanga gutora byafatira ku bushobozi bwo gutunganya igihugu. Mu kiganiro muri sanga mukanya mugenzi wacu Fidel Niyongabo yatumiye yaganiriye na Bwana Francis Rohero uvugira Mouvement Orange ihuriro ry'ibyiyumviro ryifuza guha umurundi impamvu zo gutora arebye ibyo akeneye mu mibereho ye.
Nkaho twari tugijije twavuga cyane ibintu by'ubutunzi muri iminsi turimo biraboneka ko Abanyafurika benshi umengo bagomba gutimiragwe cyane ku bihugu bimwe bimwe bagiriza ko byabacuye bufuni na buhoro. Iyo rero dusubiye muri kahise ukaraba ibihugu byose by'abanyaburaya ntibyagiye kugira ibyo bita colonization. Bimwe bimwe nibyo byarakuye amahigwe atari make mu byo byakuye mu bihugu bagiye gucura ufuni na buhoro nk'uko babivuga, ariko hari ibihugu byinshi bindi byinshi kandi ari byo bifite amahigwe kuruta ibindi. Nk'akarorero tuvuga uravye mu bihugu bya Buraya, igihugu cya Amerika nticagiye gukoloniza ibindi. Ibihugu bya Suède, ibihugu bya Norvège, bya Finland, bya Iceland, bya Suisse, Denmark, ibihugu byifashe neza mu butunzi kandi bitagiye gukoloniza, taco byagiye kwiba. Bigaragaza neza ko aho bigeze byahagejejwe n'icyo twe kwita leadership. Hariho nk'ibihugu navyo usanga byaragiye gukoloniza gose, ibyo ni nka bya Portugal, bya Espagne, uno munsi usanga ari ibihugu Buraya usanga bikenye kuruta ibindi. Ni ukuvuga ko ntitwohezare ngo dutimiragwe ku bandi. Ugiye kuraba naho ibihugu byabaye kolonize nk'ibyo muri Afurika byinshi mbere, ukaraba nk'ibihugu by'Ubushinwa uno munsi bigeze imbere cyane, ibihugu bya Korea du Sud by'Ubuhinde bigeze kure kandi byarabaye kolonize. Tuba tugeze ahantu kibazo tuti abantu ntibatimiragwe ku byerekeye iby'ubutunzi barimo, batimiragwe ku bandi, ahubwo nibiyumvire nivo ya leadership ibashobora kubashoboza ivyo bafise. Aho bageze ubutunzi bafise biyumvire ingene babukoresha, ingene barondere ubwenge bwose bafise kugira ngo babushire mu kibanza bwotegerezwa kujamwo, hanyuma bigirire akamara abantu babo. Haheze imyaka 50 ibihugu byari bikenye no munsi murabona aho bigeze kubera nivo ya leadership bakoresheje n'ibyo bari bafise.
Nibihe biranga nibihe biranga amahigwe y'abanyagihugu mu butunzi bw'igihugu uri kuravuga mu ntaravye politique n'ubutunzi n'ibintu bijana.
Ego cyane mu gitabo twanditse tuvuga ko amahigwe turayatandukanya n'ubutunzi. Hari abantu benshi n'ibyo usanga batunze mugabo badafise amahigwe, n'abantu bafise amahigwe kandi atari ko kwibaza ko ariko batunze. Ibyo ushobora kubigereranya n'iyo turiko turabivuga ibihugu bitse amahigwe cyane n'ibyo nari ko ndavuga bya Suède, bya Norvège. Mu gihe ibihugu bitunze nka bya nk'u Bufaransa n'Ubwongereza atari byo bifise amahigwe gusumba ibyo bindi. Natwe iyo turiko turavuga aho tugejeje no munsi mu kwimbira iby'igihugu cyacu, ni kuraba amahigwe y'Abarundi ni iki. Si ukuvuga si ububasha bw'amahera igihugu cyari gifise, ahubwo ni ububasha bwo guha abantu ibyo bari bipfuza. Ni nko kuvugwa ufite amagara meza, ni nko kugira kushobora kuronswa akazi bitagoranye abantu bakaronka akazi, ni kugira aho baba uburaro bwiza. Ni mu bintu byinshi biraba ingene bashobora kuronka ibyo bipfuza byose byoroheje, ni nkuko ko kuronka amazi, umuyaga nkuba n'ibindi. Ibyo rero dusanga ari byo byerekana abantu bafisha amahigwe dusumbya abantu.
Umuntu yitegereje ufatiye kuri urwo rugero, nivyo ibihugu biteye imbere ni usanga abantu bafise ivyo uri kuravuga byankenerwa ku banyagihugu, ariko uravye nk'ibihugu nko muri Afrika ni ikibazo gikomeye. Abana ntibaja mu mashuri bihagije, nabize ntibaronka akazi, mu bitaro nta miti, ugasanga amafaranga ku giti cy'umuntu aronka ku mwaka ari hasi cyane. Niki cyokorwa ku bwanyu kugira urwo rugero ruduge abanyagihugu baronka amahirwe?
Ego cyane, uza gusanga rero bimwe twariko turavuga mu buryo bw'amahera, ibihugu bya Afrika biri imbere mu isi mu bihugu bifite amahera menshi, mu bihugu bifite icyo twakwita potentialite yo gutunga, bifite potentiel ikomeye cyane kurusha ibihugu bya Buraya. Mugabe ikiguma kibura ni kimwe kigeze kuvuga ni leadership. Mbega mu myaka 50-60 tumaze ibihugu bya mbere bitanguye kwikukira, nivo urugero rwa leadership bw'uburongozi bwiza buhagaze hehe muri Afrika? Icyo rero nicyo cyagumye kiri ntambami, aho usanga turatunze nk'igihugu cy'u Burundi uravye ibyo gifise byinshi mu byo coba gifise potentiellement, kiratunze gusumba igihugu cy'u Bubiligi. Ni kuki none igihugu cy'u Bubiligi umengo kiri imbere yacu? Uraba nk'igihugu cya Congo byo n'akamara amazi, igihugu gitunze cyane ku isi yose, ni cya mbere cyangwa cya kabiri uravye ibyo gifise. Mugabo raba amakuba barimwo,
uri kuvuga amatungo kama
amatungo kama bafise, uraba ibihugu byinshi byo muri Afrika bifise petrol, bifise gaz, bifise n'ubutare bwinshi buriko buraboneka ubunye, ariko buzoza kuba ikizobabaza aho abantu bazoza kubigwanira gusumba kubironkamwe amahigwe. Ibihugu byinshi byatanguye kuronka peteroli muri Afrika nka Angola, muri azi ingwano yabayeyo, muri bukingwano yabaye mu bihugu bya Nigeria, ahantu hose bantu bafise peteroli bafise za diama, muri Liberia, muri Sierra Leone, murabona ibyabayeyo. Amatungo ya Afrika umengaza kutubera nk'umuvumo aho kubona leadership twoteza imbere kugira ngo ibisangize abantu. Ukamengo umwe mu bategetsi atunze afise ibitagenda i Buraya amazu akamengo nizo barabira ko kwico gihugu cyo giteye imbere nta namba babirabira kugushobora kuvugwa kwabo bantu ingene bicara aho bigira muri za kaminuza mu mashuri aho bicara aho umwana umusanga afite igitabo ciwe yiga akamenya ibyo yipfuza byose mugabi wacu gasanga muri Afrika mu Burundi turi nyuma kubera ayo matungo ntitumenyesha cyakoresha aho gumengo cyakoresha mu kuja kuniga abandi mu kuja gukekeza abandi gusumba
ku bwanyu rero byose bigaruka ku buyobozi bwiza kugira ibyo byose bitume ibihugu bitera imbere muri Afrika
ego cyane biva ku buyobozi bwiza n'ihamwe na patra kwa karorero uravye ibihugu bya Korea byari bikenye cyane umengo biri mu kaga muri mwibutse ngene cyabaye koreze ne gihugu cy'u Japani ngene camerewe nabi gushika mu myaka y'1950 raba aho kigeze no munsi gihari ubwo mu bihugu biri 10 bishobora kuba biteye imbere muri mwisi ikibuze rero samatungo amatungo menshi ibihugu bya Afrika birayasonje ibihugu byo muri Aziya y'ubumanuko mugabo n'umutima w'abantu baje imbere wo gushobora kumva ibyo bamarira abandi guharuruka imbega ko barundi ubuturi miliyoni 12 tuzobahaza gutakanyamuneza mu myaka 5 mu myaka 10 iri imbere mu myaka 20 bazoba basaguta ibisagara byacu bizoba bimeze gute imirima yacu izoba isagute ni iki kibazo nyamukuru aho abantu bakwiye kwisubira ko yibaza aho usanga bamara imyaka bari ko baraharanira ico barondera mugabo bagera ku butegetsi mu gihe cyose kuva twikukira abantu bagasimbira ku kuryana ukibaza iyo bavuye ukahayobego n'icyo ni kurero n'uburongozi bwiza n'umutima bareranwa ukuva bari abana bari bameze gute bari bifashe gute kuva bakura baganiriwe iki n'abakuru babo ababyeyi babo basekuru bababwiye iki uwo mutima w'uburyarya uri kuraza muri Afrika no mu Burundi wacu uvahe kuki wamaho igihe cyose nico ico kidashoboye kubaho uwo mutima w'uburyarya wo gusimbira hamwe mu mitima y'abantu udashoboye kuba ico no kwita metrize ngo tufate tumenye icyuvako bamwe na bamwe bamenye ati ejo uzoje imbere afite umutima usaku bizogorana kugira ngo ibihugu byacu bishobore gutera imbere nico rero twebwe dushingirako kugira ngo umutima w'uburongozi bwiza ntube icyivugo ahubwo ube ubuzima bw'abantu
reka tuje ku mirongo ya telefone
muhiri wabo gushika aho batemberera
tuje ku mirongo ya telefone Innocent Nduwimana uratumva
yego ndavuga
uhamagaye urihe?
Ega mukanyoshe mu gisagara cha Bujumbura.
Ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Ni ikibazo n'icyumviro. Yego mena mukurikiranye ikiganiro kigitangura. Yavuze yuko ngo mu mavuriro nta meeting hari ngo myinshi ngo kandi ngo abigisha ngo ni bake ngo kandi ngo hariho ngo n'abahije ngo batagira akazi. Noneho hosabwa iki kugira iyo miti iboneke canke kubabu takase kutira wakaro yone ubona ho kugwa iki kandi yafuse ngone kibutunzi zutere imbere ngo tutera tusubire nyuma yone kugira igihugu cacu gitere imbere nk'abanyamahanga yone ho kugwa iki ubona hari iki kintu yokora kugira natwe tutere imbere abanyeshuri baheze uyu mwaka barawuha akazi cyane imiti iboneka mu mavuriro ubona ko kugwa iki kugira natwe twishimire nk'abantu
reka bishure mumwishure Francis
arakoze Innocent twebwe igihe twandika igitabo turiko turerekana ingene programme yomera y'igihugu turavuga ido ni ido mu bintu bitandukanye ije bita amasecteur icokogwa rero mfatiye nk'ahavuze ngo imiti cyanke ngo abigisha ayo n'amasecteur no kwitana ibice n'ibisata nkora mutima mu gihugu ushobora guteza imbere igihugu abantu bagwaye abantu batagira icyo bafungura ushobora guteza imbere igihugu abantu badashobora kuja mu imbere ngo bige rero mba nibaza nti aho nahereye ni hajya uburongozi dufitse mu bihugu byacu bya Afrika nk'eske no mu Burundi buha ikibanza kingana iki ibyo bisata mu mahera y'igihugu babiha ikibanza kingana gute ayo mahera babishiramo aragera aho umwigisha canke umugwayi abibona akenshi usanga no munsi umugwayi yimenye mu bitaro akimenye atarondeye umuti abaforoma bararengana bakanuma nibyo rero nagira nti ni itunganywa ryiza ry'ibyo bintu biva ku rupatane rw'ibintu bitari bike byo tuma icyo gisata gishobora kumera neza usubiye inyuma mu myaka 20 nibaze mbega umuntu yinjiye mu bitaro Prince Regent yafatwa gute Burundi unye niho goba bukenye cyane gusumba icyo gihe bahabuze iki kugira ngo umugwayi ashike bamwitwararike bica bifatana n'ibintu byinshi wa muntu ari karabikora umuforoma kubwira ko adahembwa neza yirukangana aja kurondera iyo yisumamwo n'ibindi ni ibintu rero bifatanganye bitari bike byo tuma umugwayi afatwa neza byo tuma umwigisha afatwa neza bitari bike bidafatiye ubwo nyene ku mahera mugabo kugene imigambi itegurwa ngo abo bantu bashikirwe n'iryo terambere babipfuze.
Murakoze. Dufise kandi Danny Junior. Danny Junior yagarutse ku murongo wa telefone, watwumva?
Yego ndabumva.
Utubwira amazina yawe y'ukuri naho uhamagaye uri?
Bo nitwa Daniel Manirakiza, nkaba mpamagaye ndi mu ntara ya Gitega.
Ufise akabazo cha intererano?
Intererano akunda kwenda gukurikirana Francis Kumbure, tukakunda kuza tureshanja ku bibazo bimwe bimwe. Mu bisanzwe igihugu cy'u Burundi tugiye kuraba ku matoho yakozwe na Istebu, Istebu cya kigo kigeje kwegeranya ibiharuro ngaha mu gihugu kuri uno mwaka w'2017. Abarundi bari bakwiye gufatira Kumbure ku biharuro bitari bike. Kumbure abantu birirwa baratohoza bakabona ari igihugu cyacu cy'u Burundi ugwaruka hafi bice 55% ku ijana bahanzwe n'ubushomeri, nta kazi babona bashobora kuboneka. Kandi aho rero tubavye urugero rw'abiga bugero racari ruke, kuko usanga aya matohoza yatoye ibice 36% n'ibice 2 ku ijana yuko ari abantu batigeze baca ku ishuri, hamwe ibice 39% n'ibice 2 aribo barangije umwaka wa gatandatu, hamwe ibice 24% n'ibice 5 aribo baba barize za secondaire na kaminuza. Mugabo muri abo ugacubona rero ibi bice ari binini cyane by'abo bantu babura akazi. Gutyo rero ugwaruka rugaca rukora guhita Kumbure n'ububi gito butaburimwo kubera batabone ibyo haza. Hanyuma ugiye kuraba ngaha kubijyanye n'ubushomeri usanga ugwaruka moyenne ina umuntu ashomereye amoyenne ari imyaka 5 Kumbure n'amezi 2, ugasanga imyaka 5 n'amezi 2 nta kazi uwo muntu afise. Rero nkavuga nti buryo ubutunzi bw'igihugu bwari buhari, murabona turafite Tanganyika, turafise isukari, turafise ibiki n'ibiki, kandi aya mazi yacu Kumbure turafise amazi mu Burundi dushobora gushora hanze mu bihugu. Ugasanga nk'ubwo kwiyumvira imigambi y'uko aya mazi buyashora hanze nka Kinju abatwansumira ashitse ngaho muri Tanzania, Kinju y'amazi ngaho 2005 barashaka kuyagura 2005. Nagira rero nera kamo Kumbure indongozi zacu, urabona hari haba hariho abantu bafite imitahe, hamwe iyo mitahe ugasanga bagiye kudandaza isukari bagiye ibindi twaduke kubihebera abantu bato batugira biteza imbere, hamwe bono batunze bafite uburyo bagashira imitahe hamwe bagashira ama industry amahinguriro yotuma ubuzi buboneka. Hama utu tuno duke duke aho usanga umushinga mata kari mu isukari kadandaza isukari kadandaza utuno duto duto abatuhebera bene gihugu banabo baduge baduge, hamwe abantu bafite imitahe minini bashireho amashira hamwe hagashyira nka sosumo nka minoteri n'ibindi n'ibindi kugira ngo abantu baronke ubuzi. Nuko aho onye mu gihe abantu biwacu bo biyumvira twoba tuteye imbere kuko ubutunzi turabufise
bagusa
guhindura mu mutwe.
Murakoze. Murakoze.
Murakoze nyamwe.
Mwo havuga iki Francis ngaho kuri ico cyiyumviro?
Muri make ntavuze nanje ndamushigikiye kireka kuri kimwe gusa avuze ibintu byiza Junior. Cyo nagira ndamubwire ibihugu byose byateye imbere byagize ama industry ntibyahereye ku ma industry. Itunga rya mbere ibihugu byose byatunze bikaje imbere byahereye ku burimyi n'ubworozi. Igikurikira ni nk'ivyo vya mukerarugendo vyaravuze kuri Tanganyika n'ibindi. Nibaza rero ko igihugu cacu mu gihe co koresha uburyo gifise kuva mu mwaka w'2009 igihugu cy'u Burundi kigenyera amahera yababa 10% uburimyi. Mugabo twese turabibona yuko uburimyi bwacu ayo mahera atabushikira. Bivuga rero yuko igihe uburimyi bwacu bwokoreshwa neza kuva mu misozi yose dufise, henshi dufise murabizi twa dufise ndimwa nziza, uno munsi rikira tituka kuko atakiriko kirayikoregwako, atabafundi ibindi mu bakayitwararika, atakintu na kimwe cy'uburyo bw'amahera kija muri ibyo bisata. Aho umengo umwimbu ubonetse yari mwiza tubona uko waje tutazi wavuye, tubukesha gusa ko akavura kaguye cyangwa umurimyi yagiye kubyitaho. Aha nyine rero uburyo bw'abarundi bakoresha uko yarabivuze, amahera nakoresha icyo ashobora abantu umwimbu uboneke, abantu babanze bafungure ibyo amahinguriro abantu babijamwe mu nyuma, amahera ariko arakoreshwa mu bindi. Nayo ubundi tugaruka ha handi amahinguriro ntashobora guhakazi abantu benshi mu gihugu. Uburimyi bufashe ikibanza cya mbere n'ubworozi, niho abantu benshi baronka akazi kuko abariko barabikora bose babirimizi, bamwe yavuga bati batashitse mu mashuri cyangwa bafite mu mwaka wa gatandatu, kugira babikore bakenera gutunganyirizwa n'abandi bize amashuri nibo bace babakorera ibyo byose. Abo bantu rero uca usanga bagiye mu bikorwa. Naho rero nagira nti ndamushimiye, ahubwo ndaramushyigikiye no kuri ako kama bateye, ngira ngo hariho abashobora kukumva mu gihe batokumva, naho ntagumye yibaza gusa ngo afisubwa akama atera abandi, niyumva ko akama ahubwo yitera wenyine, nagira ati ejo nanje ibintu bikora, ntibaze ko ari muto, nibaza ko akuze ubwo bwenge afise ahubwo abukoresha, agira ati jewe nta myaka 2-3 isigaye ibinyanje ntashoboye kubikora.
Francis Rohero mu kiganiro muri Isanga no muvugizi wa Muvama Orange. Aha rero akaba ari naho dusoreje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Kubanga bw'ibyuma hari engineer John Dryden afatanije na Fasil Gebehu kuri mikro ya Eugenia Mukankusi. Tubashimiye mwese ko mwateze amatwi, mugira ibihe byiza, mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.